Turashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe nge kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ku batwumva muri mu Rwanda abari Uganda mu karere ka Kisoro muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibicenda ya radio ijwi riyobora ku isi hose harimo muri Turukiya no muri Siriya turi live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya Facebook yacu Instagram Twitter na YouTube ni vewa radio yacu ikaze muri isanga ino munsi
muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Inyuma y'iminsi igera kuri 8 no kuvuga amasaha arenga amajana 2 nyamugigima ikaze yumvikanye muri Turukiya na Siriya abatabara muri ico gihugu muri Turukiya babandanya gutora abagihemuka babomokewe ko namazu atandukanye n'ibindi bitandukanye vyabomutse Burundi uheruka kurungika abaja gusahiriza mu bikorwa by'ubutabazi muri ico gihugu ca Turkey muri isanga ino munsi twatumiriye ambassadeur Gérard Bikebako aserukira Burundi muri Turkey kugira ngo atubwire uko vyifashe ku rubuga ibikorwa byo gutabara uko biko biragenda kandi namwe muri ko muratwumviza nimba musakabazo mu mubaza kuvyerekeye iyo nyamugigima muri Turkey ashobore kubishura Ambassadeur Gérard tuko tuvugana ari Ankara ku murwa mukuru wa Turkey ambassadeur ikaze ku ijwi rya Amerika mwakoze kuduha kanya kugira ngo tuyage
Yego murakoze namwe kuduha kanya kwishura ibibazo
murakoze mu gice cha kabiri cha kino kiganiro amatelefone adukundiye turaza kwakira kandi Ngendahayo Chrysostome yanonose ubumenyi bw'isi no gukingira ibidukikije waza kudusigurira kuvyanya mu gigima n'ibindi twita muri mu gifaransa fenomene zibera munsi y'ukuzimu canke hejuru y'ukuzimu araza kuboneka ari muri Swiss ku Geneve ku murwa mukuru w'ico gihugu ntiturashaka kumuronka ariko nitwa muronka turamuzana mu gice cha kabiri nuko rero ambassadeur Gérard byifashe gute aho Ankara hameze gute Turukiya muri dusange bimeze gute
Ego aha Ankara haratekanye nkuko mubizi nyamukigima yarateye tariki 6 ariko ngaha Ankara naho twumvise umutingito n'ubu hari cyatekanye kiretse ko muri rusangi mu ntara zashoboye kugiramo ibibazo ubu ibikorwa byo kurondera abo baba gikomeye eka nabo baba baramaze bitaba umuremyi birabandanya kugeza uyu munsi
muri rusangi batangazwa ko bahitanywe n'iyo nyamugigima gushika ino saha ngaho mu gihugu cyose cyatiye kibageze kuri bangahe ambasada
bo hitwa nta gitigiri nyamukuru umuntu ashobora gutanga ubu uko urumva umunsi ku munsi baguma batora abitabye imana haba ngaha muri Turukiya no muri Siriya ariko kugeze ejo bari bashitse ku 30,000 no kuvuga rero ko uno munsi tutoshobora kumenya bangahe bashoboye gutora kugira ngo dushobore kuvuga igitigiri gikwiye cy'ukuri kuko ibikorwa birabandanye.
Hama intara zakoze ko cyane gusomba izindi, tuvugana mu ndweze maratubwiye ko Ankara mwumvise Nyamugigima ariko bitari cyane. Intara zakoze ko cyane niza
bo ahanini ni intara zishika indwi ariko iza shoboye gusinzikara cyane ni intara zishika zine. Hariho intara yitwa Karamaman, intara yitwa Gaziantep, akabaho n'intara yitwa Ataye na Malatya. Izo nizo ahanini zashoboye gusinzikara cyane kurusha izindi zose, na nizo ahanini hariko hakorerwamo ibikorwa bijyanye no kurondera abo baba bagihema canke abo baba bamaze kwitaba umuremyi.
Muri izo ntara hari Abarundi babarizwayo bakaba babarizwayo, amakuru yabo bite?
Mu by'ukuri murazi ngaha muri Turukiya hari Abarundi batari bake nahone, na cane cane abanyeshuri. Hariho rero Abarundi bari mu ntara zitandukanye muri izo nyene zashoboye kugira ibyago, ariko mu makuru twashoboye gutohoza yose twasanze ko Abarundi ahanini baguye muri iryo sanganya. Kandi bamwe barashoboye kurokoka barava muri izo ntara, ubu bari ahantu hatekanye.
Murakoze cyane. Reka ambasador tuje ku mirongo ya telefone kugira ngo duhe ijambo ahanini abanyagihugu baturindiriye bifuza kuba bazangaho muri Cyoki uko vyifashe. Turahera kuri Elias. Elias ikaze ku ijuru rya Amerika no muri Isanga.
Murakoze cyane.
Uherega Elias. Elias uherereye he?
Uri mu gihugu cya Kenya mu ntara bita Kiambu.
Uri mu gihugu cya nde?
Kiambu. Kenya.
Uri mu gihugu cya Kenya. Ego, akabazo kwawe kwa ambasador Gerard Bikeba ko aserukira Burundi muri cyo kitwa gutumiriye, ariko ugabanye biri kubera tumwe na matwi inyuma yawe. Ugabanye hari induru twumva mu inyuma yawe, ubanze ugabanye hamubaze akabazo ambasador Gerard.
Nagomba kumubaza nimba iyo bari nk'umuhinga, nimba mwamasi ni umuhinga, nagomba kumubaza icyo dufate Nyamugigima yobiva ko nkacyo nongera nkabwira pole abo bahuye n'ibyo sanganya muri rusange.
Umuhinga araza kutubwira mu kanya twamutumiye ariko ntaraboneka, turaza kumubasha ko ku murongo wa telefone mu kanya.
Ni sawa sawa.
Ego, urakoze ubwire umunsi mwiza.
Urakoze namwe.
Ego. Ego ambassador, mwatubwiye ko izo ntara zitandukanye benshi n'abanyeshuri harimo nabo twumvise bariko biga iby'ubuganga, harimo n'abakinyi baho bari babarundi batari bake bari ngaho muri Turukiya bakina umupira w'amaguru, bobo baramahoro bose?
Ego, abakinyi bakina umupira ngaha muri ya baramahoro. Kuko benshi muri bo bari mu ntara bita Malatya. Ariko nabo barakomeye, muri no minsi hariho bamwe twavuganye twumva bakomeye, nta ngorane zabashikiye, kiretse ko murazi ko twese abantu turi hano muri kino gihugu cya Turukiya nta muntu itaretse gutera ubwoba. Uretse ubwoba nabwo n'ibisanzwe umuntu akomeye yumvise ibintu nk'ibyo ntiyoreka kugira ubwoba, ibyo byarashitse. Ariko rero ubu Abarundi cyane cyane abo bakinyi baramahoro bose.
Yego, twakire na Emmanuel ku yindi murongo wa telefone. Emmanuel ikaze ku ijuru rya Amerika no muri Isanga. Emmanuel uratwumva?
Alo,
uratwumva Emmanuel?
Ni Marcel, ntabwo ari Emmanuel.
Marcel uherereye hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Akabazo kawe?
Ndashaka kubaza ambasaderi uwo mutingito wabaye muri Turukiya na Siriya, kigiye ndi usanga abantu bacu bariyo bo hirya no hino, ntabwo muramenya niba nta Banyarwanda cyangwa Abarundi baba baherereye mu bice bya Siriya zagizweho ingaruka n'umutingito baba baragiriye n'ibibazo, ngo muri wenda mwaba mufite imibare yabo. Icyo ni icya mbere. icya kabiri turi kubona uburyo butabazi uri kugenda bwoherezwa ibihugu byohereza abahinga mu gutabara, byohereza abapolisi, abasirikare n'abandi bafite ubuhinga buhambaye mu gutabara abantu, ariko ahanini ugasanga ubufasha buri guhabwa Turukiya. Mu by'ukuri ntabwo Siriya nubwo ari bake bagiye ibibazo, ariko nabo barabigize ejo bundi baranatatse ko nta mahema bafite, wenda niba ari ukubera n'ikibazo cy'umutekano. Ntabwo byaba ari kwa kundi usanga umuntu ukurusha ubushobozi iteka ryose bakurusha n'ijambo ko abari kohereza ubutabazi bwose ahanini buri kwerekezwa muri Turukiya. Icyo ni ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya gatatu, uyu munsi nyuma y'umutingito byabaye hagiye gukurikiraho ingaruka zindi z'ibibazo byinshi bitandukanye, nko gushyingura abo bantu mu wenda bazabashyingura mu binogo rusange cyangwa se hari ubundi buryo bizagenda. Iriya ntara nka kuri habaye umutingito hashobora kuzongera gukorerwa ibindi bikorwa, abantu bakongera bakubaka hagaturwa, byaba bifata igihe kingana iki? Ese bishobora guhita bikorwa vuba? Murakoze, n'ibyo bibazo bitatu ngira ngo munsubize.
Urakoze Marcel, reka dusubize ijambo ambassadeur Gérard Vike bakwabishura. Ambassadeur, micro ni rwanyu ku tubazo twa Gérard, twa Marcel mu Rwanda.
Murakoze cyane, nagira nshimire mushinga ntahe Marcel ku bibazo by'iyo bitatu ahejeje gushikiriza. Aho ntaza gushobora kumuhereza inyishu itomoye ngira ngo araza gushobora kubaza mugenzi wanjye w'u Rwanda yoba ari ngaha muri Turukiya, niba uwo mwarimu amutumiye cyangwa ikindi gihe
tuzamutumiye.
Ku kibazo cya mbere, ubwa mbere ho kukijyanye n'abarundi cyane cyane njejwe, nari nababwiye yuko atamurundi n'umwe yoba yaragize ingorane muri ibyo byago byabaye by'umutingito. Ni ukuvuga rero yuko bose bari amahoro, uretse abo baba baravuye mu ntara zarimo ibyo bibazo bari ngaha Ankara, abandi baza bari Istanbul. Hanyuma ku kijyanye n'igitigiri cy'abanyarwanda baba baragize ingorane muri byo, kugeza ubu amakuru adusumira, ntabwo amatwi adusumira, ntabwo twari twumve ko hari abanyarwanda baba baragize ikibazo. Ariko kugira ngo ntange inyishu itomoye zihava bingora, nibaza ko mugenzi wanjye w'u Rwanda uzoheza mukamutumira agatanga inyishu itomoye. Hanyuma ku kijyanye na Siriya, njye nibaza ko naho nyene ikibazo cyabaye muri Siriya nicyo cyabaye ngaha muri Turukiya. Rero ibyo bihugu bibiri byagiye bironka imfashanyo y'abantu baje kubafasha batandukanye, ariko ahanini jewe nakurikiranye cyane abaje gufasha bavuye mu bihugu bitandukanye baje gufasha mu gihugu cya Siriya cya Turukiya, kuko ahanini igihugu cya Siriya sike ndanakiraba. Urumva rero ko byohava bingora kugira ngo ntange inyishu zikomoye. Hanyuma hariho ikibazo yashikirije aricyo cya nyuma kijyanye no gushingura abantu, sinashoboye kumukurikira neza kugira ngo nshobore kukimuhera inyishu. Ariko nk'uko musanzwe mubizi, ahantu habaye ingorane nk'izo usanga hapfuye abantu batari bake, n'ingorane zo kubafuba hajya usanga ari ibintu bitoroshe kubera ko atari ibintu baba biteguriye. Ni ukuvuga rero ko n'uburyo bwo kubashingura usanga bigorana. Ni ukuvuga rero bariko bagerageza bafatikanije n'abandi inshuti abagenzi kugira ngo barabe ukuntu babafasha kuba nabo bantu bashikiwe n'ibyago.
Yabajije ati muri rusangi abamaze gupfubwa bapfubwa gute? Bapfubwa rusangi canke hariho amatongo yanjye gupfubwamwo bariko barabatororokaniriza?
Kugeza ubu nta pfubwa rusangi ririko rirakogwa. Hamwe twovuga ngo mu kinogo kimwe, ningira nibyo yashatse kuvuga.
Yego.
ariko bafuwa mu matongo nyene bateguye kandi bakabafuba mu kinogo kimwe kimwe umuntu umwe mu kinogo ciwe ntitwari bwabone ko babashira mu kinogo kimwe kugeza ubu.
Ya hari akandi kabazo yanabajije ati ubu ko ico gihugu uko avyumva bizokoroha ko gisura kuyubakaga ambasadio aho mugeze amaso uko ibintu vyononekaye aho mwashitse bizotwara umwanya cyane.
Mu by'ukuri bizotwara umwanya kugira ngo ciyubake neza nk'uko cahora, kuko murazi yuko intara zasinzikaye ni nyinshi zishika cumi rero kandi hononekaye ibintu bitari bike cyane 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 mpereye ku mazu. Amazu yahenutse ni menshi uretse n'abantu bapfuye kari benshi mugabo n'amazu ni menshi cyane. Hanyuma hari amabarabara yononekaye, hariho n'ibibuga by'indege byononekaye. Nibaza yuko bizofata igihe kugira ngo igihugu gisubire kimere nk'uko cyari kimeze muri izo ntara. Murazi yuko iki gihugu ni igihugu cyariko kiratera imbere cyane. Ariko rero urumva icyo kiza cyaje kije gisubiza utwigoro tumwe tumwe muri izo ntara inyuma. Twibaze rero ko atari ikintu cyoroshe cyoca gituma uyu munsi basubiza ibintu mu buryo, kuko bizofata igihe kirekire kugira bubaka ayo mazu bongere bayasubiza amabarabara uko yahora cyane ibibuga by'indege uko byahora.
Ni byinshi ibibuga by'indege byononekaye ibyo bari byinshi.
Urazi ino muntu uzeye muri iki gihugu intara yose usanga ifite ikibuga cy'indege. Urumva rero hariho ibibuga by'indege bimwe bimwe bishika nka bitandatu usanga byarasadutsemo imigaga. Donc bategereza kubanza kuzokubaka kugira ngo indege zishobore kugenda neza nk'uko byahora.
Murakoze. Twakire na Emmanuel ku yindi murongo wa telefone. Emmanuel ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Wegega Emmanuel.
Masaka.
Kampala Masaka havugwa make.
Kampala Masaka na mahoro sejekeze bari byinshi kabisa nta kibazo.
Kwihangana ahanatwa akabeho karaturembereje tokime no muri Turikiya ngira ngo turi mu bihe by'imbeho.
Turi mu bihe by'imbeho n'ibihe bya nyamugigi nka dore ko bitatworoheye kuri abo bavandimwe bacu bari muri Siriya na Turikiya. Ako twakomeza kubihanganisha kabisa twakibazo nabaza impuguke mwadutumiriye ku bigendanye na nyamugigima nabaza ngo ese abaturage bamenya gute ko nyamugigima igiye kubaho, ikiterwa n'iki, ese yabituruka mu butaka se cyangwa ni mu kirere, adusobanurira tubwire. Kandi dukomeza kwihanganisha hano muri Turikiya bahungira ahantu hari ibibuga ahantu hatari inyubako ku buryo zabagwira, kandi na ambasaderi wacu w'u Burundi akomeze ahamagarane n'abandi bantu bose bari muri ibyo bihugu bawungisha abaturage bacu kabisa, dukomeze dufatane mu mugongo uko bishoboka. Ambasaderi wo mu Rwanda bakomeze bahamagarane kabisa ku buryo abaturage bacu batangirika cyane.
Urakoze Emmanuel. Gusa umuhinga mu vya nyamugigima Chrysostome ahari muri Swisse yatubwiye ko agifatiriwe umwanya n'umwanya araza kuza, mugabo hariho akabazo nshampindukiza kwa ambasaderi nimba hari icyo abizi ko araza kubwira ivyo vya nyamugigima, ariko akabazo wabajije ndafise ukuntu ugahindukiza kugira ngo wumve uko ushobora kumva ko nyamugigima yatanguye. Ugira umunsi mwiza. Niko ambasaderi reka mpindukiza akabazo ka Emmanuel muri Masaka. Yari yabaje ngo umuntu yomenya gute nyamugigima, ahubwo reka mbaze mwabyumvise gute bigitanguye, mwaramenye ko ari nyamugigima canke mwagira ngo ni inzu irikwira byagenze gute? Murumva nk'umuntu amaze kuba muri nyamugigima nyinshi, urumva ko irikwiraza kugira ngo abariko baratwumva ashe kumenya ati bigenze gutya imenyetso n'ivya.
Murakoze cyane. Jewe ubwa mbere sindi umuhinga wo kugira ngo nshobore kumenya ukuntu nyamugigima itangura canke ukuntu abanyagihugu bashobora kumenya ko nyamugigi migiri tangure
uko mumvise ya yindi
mu Burundi ndibaza yuko mu myaka afise maze kumva uko nyamugigi ma ihora izikarengana mu kanya gato yukumva nyene ko inzu nyigi ishoboye kunyiganyiga cyane kumva ko nawe uye hari kintu guhungabanije uri muntu rero ukuntu twabyumvise igihe byatangura byari ibintu bidasanzwe kuko warashobora kubona ko aho uri wicaye ko n'ibibambazi bisa nk'uko biri ko biranyiganga urumva rero ko ntibyari bisanzwe ntiyari nyamugigima isanzwe byari ibintu bihambaye birengeje ibyo twahora twumva turi nko mu Burundi cyangwa uri ahantu hariho hose urumva rero byari ibintu biteye ubwoba aho mvuga nko ngaha Ankara urumva rero nk'umuntu yari muri izo ntara zasindikaye naragerageje kubaza Burundi yari Gaziantep arambwira ko hari igihe yaza gufata nk'ikintu kikamunamira gufata kubera ko yabona ko inzu iguma izungagirika urumva rero sinzi ukuntu ushobora kubisigura kiretse umuhinga ariko byari ibintu biteye ubwoba kuko byaragihimba cyane kurusha uko twari dusanzwe tubizi
mbe mu mateka ya Turukiya aho mugeza mu bumenyi bwanyu bw'ayo mateka y'ico gihugu muse muri mwo hari nyamugigima nk'iyi mwumva yari bwahabe muri ico gihugu
uretse amakuru turonka hari amakuru batubarira ko mu 1931 ko hoba harigeze kuba nyamugigima ariko yashika nk'uko ibi byashoboye gushika yarigeze kuba naho nyene irahitana abantu batari bake hanyuma aha naho muri iyi myaka tuvuga ngo mu mwaka w'2021 naho nyene harigeze kuba nyamugigima mugabe icyo gihe yahitanye abantu bari munsi y'ijana hariho n'amazu atari make yashoboye guhenuka icyo gihe cyose mu 2021 nari hano zarashoboye gushika ariko ntabwo byashoboye gushika nk'ibyabaye aha ku itariki 6/2 uyu mwaka kuko byari ibintu bidasanzwe
yego murakoze cyane ambassadeur tukabwira abakunzi b'ijuru rya Amerika bari kwarabaza ibibazo bijanye na nyamugigima muri rusangi ukwiza kwifata uko umuntu yokwikingira iramutse ije utwo tubazo turatubikira umuhinga Chrysostome yabinonose yanonose umenye bw'isi no gukingira ibidukikije turizera ko nkuko yabitwemereye aza kuboneka bitarenze minota 10 hamakishura utwo tubazo ambassadeur aho turaza kwibanda kuri rusangi mukungene bimeze ku rubuga utubazo dutandukanye mufisi ko babaye muri ya joro y'igihe nyamugigima yatanguye ukugwa by'ibitaba ibikogwa by'ubutabazi ko biriko biragenda n'ibindi n'ibindi twakire Benjamin ikaze ku ijuri Amerika no muri isanga Nestor uratwumva ku ijuri Amerika
nabumva neza cyane katatanu kuri gatanu
urakoze uherehega Nesito
mu Burundi
hari nyamugigi muri ahumva kuva wavuka
naratumva kera mugabo doro ejo ta kintu kagira zononye
nuko rero twagutumiye ambassadeur Gerard Bikeba ko aserukira Burundi muri Turukiya kugira ngo akwishe kutubazo dutandukanye wowe ufise kubiri ko biraberayo akabazo kawe canke intererano
abato kanje na akakambere ndetse turinda kumubaza akambere mbaga ndenya mugizima itegwa n'iki hariho uburyo bwo kuyikingira
ako kabazo ambassadeur ntari mu mwanya mwiza wo kukishura twabatumiriye umuhinga yabinonosoye niyaza turakabika turakamubaza baza muri rusangi kungene byifashe ku rubuga tutagiye mu vya ibitama ubumenyi
murakoze cyane nyuma nagira mbaze nubu tabazo muri ko burakogwa iyo muri Turikiya kubo kuba bari munsi y'ibihomoka nta bashobora kutamenyekana
Halo? Ego. Urakoze
ku kibazo cyangira kabiri.
Ikibazo cyo kigira kabiri.
Nari mbagije nti mbego rabye abantu babari munsi y'ihomoka. Ya bashobora kutamenyekana bivanye ko kumbure hari hamajomera abajomera abari munsi y'ihomoka ku buryo bose bakurwayo bose bakaronka ubutabazi bose.
Urakoze ugira umunsi mwiza Nestor ngaho mu Cibitoke.
Namwe murakoze cyane kumva umurongo uyu munsi.
Yego, ambasaderi umwanya ni gwa nyuma twihanganiye murumva ko ari amatelefone abavugira mu rusaku rwanya gihugu nuko tubahamagara bari mu bitandukanye. Akazo kiyongera mwakumvise.
Ego twakumvise urumva keneye kumenya ko atabashora kutamenyekana buba bari munsi y'ibihome nibyo ibyo birashobora gushika ko hashobora kuba abatamenyekana ariko nibaza ko kugeza ubu umenya yuko umuntu atamenyekanye igihe habaye igikorwa cyaheze cyo kurondera abantu boba baragiriye ibyago muri izo bihome ariko ubu rero umwanya igikorwa kikibandanya ntawoshoka avuga ko hariho aboba batazomenyekana boba baragiriye muri izo bihome ubu rero ubuhinga bwa none murazi ko buriho barashobora hariho ibikoresho bitandukanye bafise babanza kuraba yuko hoba hariyo abantu munsi y'ibyo bihome hanyuma bagakurikirana kugira aho babatora ubwo buhinga rero sinoshobora kubudondagura ngaha ni ubwo abatabazi bariko barakoresha nibaza rero yuko ahanini atampungenge twoshoka tugira kubanza kurindira abantu bakazomenya ibikorwa by'irondeza byamaze guhera tukazobona kuvuga ko hariho abatashoboye gutorwa canke abatowe bose
hariho ambasaderi biriko birafatwa nk'ico twokwita igitangaro hari nk'akana bavuga kafise amezi abiri kitwa Halit Alitala karukotse nyuma y'amasaha ijana na 28 bagasanga munsi y'ibibomoka aho kari kwa mama wawo wiwe we yamaze kwitaba Imana ariko kuko kagikomeye akana kangana gutyo karukotse gakomeye abarokoka inyuma y'ayo masaha baba bameze gute atarutse utwana ubona tuguma twitwengera mubabona ku masanamu aho mugeza ku mateleviziyo baba bameze gute
muzo kuri hinge mvuge kurako kana nibaza yuko nigitangaza c'Imana kuko uravye imbeho iri ngaha mu gihugu ca Turikiya naharakanye cyane hanyuma ugacushira ko nibihomoka biba byaguye ku bantu cyane cyane nk'uwo mwana uhejeje kuvuga nigitangaza c'Imana ni hamwe nyene abantu tuvuga ati reka tureke Imana yitwe nyene Imana hanyuma rero muri rusange abantu tubona ku masanamu batoye ahanini baba bamerewe nabi cyane kuko bamwe baba bashonje cyane urabyumva umuntu amaze amasaha angana uko adafungura atanwa n'amazi baragira ingaruka mbi zijyanye n'umwumira w'umubiri hanyuma ugasanga bataye ubwenge ariko rero igikuru ni uko iyo banyarukaniye kwa muganga baragerageza gukora uko bashobotse hanyuma bagatora ubwenge rero mu by'ukuri murabona iminsi haciriye si mike ni myinshi ni hafi yinga rimwe n'umunsi urengako uno munsi ariko kugeze ejo baratwereka kumbonesha kuri yuko hariho umutamakazi yatohowe mugabo aza yataye ubwenge ariko baragerageje baramukurikirana ubuzima bwiwe bukaba bumeze neza rero ingorane ziriho ahanini ntibahanzwe gusa n'ibyabahomokiyeko mugabo hariho n'ubukonje bukomeye cyane abantu imbeho yonyine irabica imbere yuko inzara ibica n'imbere yuko ibyo bihomoke bibica ahanini rero nicyo gituma ubu mubona ko hariko hapfuye abantu benshi benshi ntibishwe gusa n'ibihomoke mugabo benshi barishwe n'imbeho kuko n'imbeho naho nyine ihari idasanzwe
byifashe gute iby'imbeho ubu neje iracagwa cyane
nkaho ndi ngaha Ankara uretse uyu munsi gusa nejo niho neje itaguye ariko ubu mu gitondo tuba turi mu igipimo kiba kiri munsi ya gatandatu urumva rero ubukonje bumeze nk'uko ntibuba bworoshe ko umuntu amaze iminsi adafungura umuntu atagira icyo yifuka kashobora kubaho
na cyane cyane ko harimo abasohotse
baratorwa igitangaza cy'Imana
na cyane cyane ko hari abasohotse bambaye uko bari bambaye baryamye uduhuzu tubayabaye ijyana ya mubutima ikiwe ego reka dusubire ku mirongo ya telefoni Eric ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane
uherehega Eric
emerereye mu gisagara cya Pretoria muri Afrika y'Epfo
murakoze cyane Norbert gusabe kwihangana turazi kuri telefone turakwakira inyuma ya Eric akabazo kawe rero kwa ambassadeur Gérard Bike bakwaserukira Burundi muri Turquie Ankara
murakoze cyane nagira ngo fate kano kanya mbanze mushimire kuba yashoboye gufata kano kanya kugira ngo ashobore kwishyura kutubazo tumwe tw'abanywanyi ibijwe rya Amerika nongira ndamuramutsa ndamwipfuriza amahoro y'Imana akabazo nagize akabazo kamwe ahanini gashingiye ku biharuro bitangwa na leta ya Turki ku munsi by'abantu bahitanywe na rino sanganya rya Nyamugigima iheruka kuba akabazo no kuvuga yuko eske ibiharuro batanga bisunga ibiharuro by'abantu baba bahitanywe nico niyo sanganya ryabaye canke bisunga nombre totale y'abantu baba bari muri ayo ma building baba bashoboye kushobora kubahitanira guhasiga ubuzima nibiki bisunga kugira ngo bashobore gutanga ibiharuro koko nyabyo by'abantu bahitanywe na Nyamugigima akabazo kanje nako
urakoze cyane Eric Nesta muri Afrika yafugira umunsi mwiza
murakoze namwe mugira umunsi mwiza
yego ambasaderi akabazo ka Eric muri Pretoria
yego murakoze cyane ikibazo ciwe ni ikibazo itomoye kuko nashaka ndamubwire yuko bisunga cyane cyane abo bashoboye gutora bisunga aho bashoboye gutora kuko kugira ngo babamenye nuko baba babanjije kubatora ari bazima canke bitaza Imana kuko muri ivyo bisagara si ukuvuga yuko ababa muri ivyo bisagara bose baciye bagira ingorane co kimwe hariho inzu zasigaye zikomeye hariho n'izindi zagize izosanganya rero mu bisanzwe ibiti biri by'abahitanwe n'icyo kiza bigenda biriyongera bivanye n'uko bivanye n'abo bagiye baratora umunsi ku munsi ni ukuvuga rero nk'ubu igihe cy'umuhingamo baraza gutanga ibiti biri by'abo bageze ko bazoba batoye akazi kamaze kurangira
yego Norbert nawe we uratwumva Norbert uratwumva Nobe uri kura twumva? Norbert urabona ko tugufite ku murongo wa telefone uratwumva? Norbert uratwumva kuri telefone? Norbert urumva tutari ko turumvikana ko neza. Ambassador tugaruke ku kabazo k'umunyagihugu umengani Emmanuel yari akabadije ari Kampala. Abaza ngo ukabona ubutabazi biko buragenda gutabara muri Turukiya n'ibisa nuko biriko biraba muri Siriya. Kuki twumva Turukiya gusumba Siriya muri bino bintu? Ni kwera ari benshi bapfuye muri Turukiya, ni kwera ari benshi bapfuye muri Siriya, canke Siriya hari ibindi bibazo bimeze ya politike muri atwa ariho n'amareta abiri abangabanganywe atuma amakuru yaho adatangwa ku mwanya. Ubusesanguzi bwari kwico kirazo.
Ikibazo umumenyesha makuru cyo hava kibora kugira ngo ndacishure neza.
Yego.
Ariko nguko nari nababariye yuko muri ibyo bihugu bibiri bose barafise inshuti abagenzi babashoboye baguma baza kugira ngo babafashe muri ibyo byago barimo. Rero mu gihugu cya Siriya byongora kugira ngo nshobore kuvuga ibyaho uretse gusa ibyo twoba twumva ku maradiyo canke kumbonesha kure. Ariko mwibuke ko Siriya ari igihugu ahanini muri iki gihe ari igihugu kiriho kirava mu ntambara, igihugu kiri mu bihano bitandukanye. Nibaza yuko aricyo gituma hariho n'abantu bake bashobora kuba bajayo kugira ngo bagire ubutabazi. Nicyo twarumvise ku radio no mu bimenyesha makuru abategetsi ba Siriya basaba ko umuryango w'abanyaburaya wogerageza ugaca inkoni ngufi kugira ngo abatabazi bajeyo imiti bashikire kubera ibyo zago zashoboye gushika. Ariko rero ntabwo nashoboye kugereranya ibyo bihugu bibiri kugira ngo mvuge yuko muri Siriya ariho hoba hariho abaje gutabara bake, mvuge yuko muri Turukiya atariho haje gutabara benshi. Nibaza rero yuko ibyo byohava bingora kugira ngo ndamwishure neza. Ariko ahanini twofatira kuri ku bihe Siriya yarimo kandi n'ubu ikirimo intambara n'ibihano, urumva ntibishobora korohereza abantu bagenda gutabara. Nicyo gituma ngira ngo abantu benshi bavuga ko hariya hoba hariyo abatabara bake, hanyuma abatabara bakaba benshi mu gihugu cya
Turukiya. Mbe ico gihugu ca Siriya mutujanye yo gato aho muhanya imbibe na Turukiya biregeranye bimeze gute? Birabangikanye harabari ko barahungira muri Siriya baza muri Turukiya?
Birabangikanye ni nkuko twovuga Burundi n'u Rwanda canke Burundi na Kongo canke Burundi na Tanzania. Ni gihugu bihana umupaka, cane cane jewe aho nagendeye naragendeye intara bita Saniulfa. Iyo Saniulfa nayo ikaba ifatanye igice kimwe gifatanye na Iraq, ikindi kikaba gifatanye na Siriya, hanyuma hakaba iyindi ntara ifatanye na Siriya yitwa Diyarbakir. Izo ntara zose nazo nyene zikaba zaragize ibyago y'abasaniulfa na Diyarbakir. Donc rero ukuvuga birafatanye bihana umupaka.
Hari abariko barahungira muri Turukiya bavuye muri Siriya?
Nta makuru mfise ko hoba hari nk'abashoboye guhungira muri Turukiya bava muri Siriya bivanye na nyamukigima. Ariko murazi yuko bivanye n'intambara yuko hari impunzi nyinshi zavuye muri Siriya zihungira muri Turukiya. Ariko ubu ku bijyanye na nyamugigima nta makuru ariho mfise noshobora kubabwira ku bijyanye n'abantu baba bariko barahungura.
Yego.
Nuko
ambassador murakoze cyane ku muco muri ko muraduha yamakuru mufise kubyanya mu gikima haba muri Turkiya canke muri Syria. Dusubiye ku mirongo ya telefone twakira Estache Maniraguha. Estache ikaze ku juri y'Amerika no muri muri isanga. Estache muhinga bw'ivyuma batubwiye ko aga telefone kiwe kagiye. Hanyuma rero ambassador kuvyerekeye abatabaza Burundi bwarungitse tubwira kutubwire kuvya bangana gute bari kubakora muzahe ntara
ne murakoze cyane abatabazi Burundi barungitse barungitse abapolisi bangana 10 abapolisi bazobereye cyane cyane mu bintu byo gufasha iyo habaye impanuka zitandukanye rero bakaba baje bati Burundi ku munsi wa gatandatu hari tariki 11 bashika hano muri Turkiya itariki 12 baca bagenda mu ntara yitwa Karamanmaraş niho bagiye gutabara cyane cyane muri site bita Viana. Ubu rero bariko bafashanya n'abandi batabazi bo ngaha mu gihugu cya Turkiya ika n'abandi batabazi baje bava mu bindi bihugu. Twebwe rero byaradushimishije cyane kubona Burundi bushobora kurungika abatabarazi baza gufasha igihugu cya Turkiya. Murazi ko ni igihugu dusanzwe dufitanye imigenderanire myiza, noneho kanatsinda murabizi yuko igihugu cy'u Burundi kanabarundi iyo umubanyi cyanke inshuti eka n'ubutari inshuti agize ibyago umuntu araja kumutabara rero nibaza yuko igihugu cy'u Burundi cyateye intambwe nziza mu kuza gutabara abavukanyi bacu bo mu gihugu cya Turkiya.
Ibikoresho bakoresha 10 nabo mu gipolisi gusa ni ivyaje biva mu Burundi baravyizaniye babisanga muri Turkiya cyane.
Hariho ibikoresho bitari bike baje bizaniye baje bakuye i Burundi mugabo hariho nibindi batari gushobora kugabazanye Burundi cyane cyane ibijyanye n'amamashini. Murabona ko ahantu habaye haguye amazu hajya ageretse harakora n'imashini kugira ngo zize zirafasha mu gukwega ibibambazi cyangwa ibyuma. Ibyo babisanze hano ariko ibindi guhera ku myambaro yabo guhera ku byo bambara mu mutwe mu maso eka n'ibindi byose bishoboka baje babikuye i Burundi bazanye bitari bike.
Nuko dusubire kuri telefone Estache barambwira ko agarutse. Esta uragarutse?
Ndi ndahari.
Wari wagiye? Wewe turaguhijira mu gaca wiruka kandi ubona twagutumiriye umutegetsi aza kwishura ibibazo byawe. Akabazo kawe kwa ambassadeur Gerard.
Akabazo mfise. Ndo munyarwanda ariko nashakaga mbaze.
Uba he?
Mba mu gihugu cya Zambia mu Rusaka. Ariko nishimiye yuko abarundi n'ubundi n'abavandimwe mu Rwanda igikorwa narakishimye cyane rwose Imana ibahezagire.
Amen.
Icyo nabazaga rero kubera iki umutingito ukunze kwibasira ibyo bihugu biterwa n'iki cyane? Ntabwo ndasobanukirwa impamvu uza ukabije cyane kuki batabimenye na nombere ngo babe bajya bata mu mazu maremare y'ama etaje.
Ariko estashe ambasaderi yavuze ko ari utubazo tutamwega urumva nk'ivyo nibazo we ari mu diplomasi utujanye mu bintu vya vyubuhinga bw'ingenzi n'ikindi tifata urumva ko ari ibintu bibiri bidasa gusa reka ndamubaze nimba ari hari akabazo kawenda gufasha ndagahindukije na imvura ija kugwa baratwerekaka ku mapritasi atandukanye no ku mateleviziyo imvura aja kugwa haraza gukanya haraza gurika ambassador hari ico bari baberetse ku mateleviziyo atandukanye babwiye ati nyamugigima irashobora kuba hari ico bari babamenyesheje ngo mubwire abanyagihugu ko nyamugigima ishobora kuba urya munsi itangura ga ambassador
oya ntacho bari batweretse kuko mu bisanzwe naho habaye ingorane muri zo ntara zabayemo ingorane nuvuga ko atambura yari kiragwa uretse intara zimwe zimwe ariko ntambura yari kiragwa bisigura rero yuko iyo nyamugigo itoba yavuye ku mvura mu by'ukuri ahaba hari imvura barahatwereka nk'uko bisanzwe ariko hari intara nyinshi uwo munsi imvura yari kiragwa kandi ari nyinshi ariko nyamugigima itabaye
murakoze cyane
rero kubera tutarabahinga ntidushobora kumenya ahanini icyo byavuye ko
yego murakoze mwebwe tuno munsi tubaze ibya diplomasi n'ibindi bijanye muri rusange niyo nyamugigima ubufatanye muri komuragira na leta n'ungene byifashe ku rubuga ndanasaba imbabazi mutumire wacu muhinga mu bya nyamugigima ntarashobora kuboneka ariko turavugane n'abatwara kino gisata ni ikiganiro cahera ataraboneka tuzomurondera mu kindi kiganira ze yishuri ibyo bibazo byawe estashe muri Zambia tuzosubira akabazo kawe nakanditse nzokabaza Fizo Stoma abonetse ego turafite na Gerard Mwamba Gerard ikaze ku ijwi Amerika Gerard uratwumva Gerard uri kura twumva Gerard uri kura twumva Gerard turumva tutekuje Gerard uri ko ku mwanga telefone bamutuvanire ko turumva tutari ko turumvikana ko neza ambassadeur hariho rero muri Syria kwa gatandatu niho ijwi rya Amerika ryakora ino nkuru bavuga ko ariho agasana gashavu ku ruhande rwa Syria bavuga ko umukuru w'igihugu cabo atarabwira ijambo gihumure ariko ngaho muri Turkiya Erdogan president w'ico gihugu yaravuze ijambo arahumuriza abantu ndetse yemanga ko ibikorwa by'ubutabazi vyikweze bukebuke aho nyagirwa bavuga ati yo vyihuta hari benshi bari ku bari gushobora kurokorka ubu akasha abanyagihugu baratahura leta uko ibikorwa biko biragenda canke akugashavu muracaka buna mu maso yabavuga ku mateleviziyo atandukanye
murakoze cyane kuri ico kibazo murazi yuko iyo umuntu yabuze uwiwe agashavu ntikareka kuba ariko nibaza ko ngaha mu gihugu ca Turkiya leta yaranyarutse cyane irihuta mu buryo yari ifise kugira ngo itabare kuko murazi yuko ibyago bishikira umuntu atabiteguriye rero mu by'ukuri urumva intara zabayemo n'intara nyinshi rero abatabazi bo ngaha mu gihugu kugira ngo bazikwiremo bose maze batabare bose umwanya umwe nibaza ko atari ibintu byari byoroshe rero baragize uko bashoboye ubu rero novuga yuko ahanini bashoboye gutahura kuko ubwa mbere umwe yaraba nk'intara avamwo yaraba hari kabona ati jewe nta uje kuntabara mugabo igihe bumviye yuko ari ibintu byabaye mu ntara nyinshi barashoboye kurema kuko babonye yuko atari ingorane zashikiye bamwe niho cyane cyane hashoboye kuva ako kantu k'agashavu ariko mu by'ukuri leta yarashoboye kwihuta cyane yarashoboye kwihuta yego sinovuga ko yoba yatabaye hose cyo kimwe kuko murazi ko batari biteguye ntibari gushikira hose cyo kimwe ariko uko bishoboka kose baragerageje rero agashavu hajya sinovuga ko kohera kuko kagumaho kuko wabuze umuntu wiwe aguma afite agashavu cyane cyane nk'ubutarabona uwiwe kakomeye cyane yasandaze urumva rero yuko aguma agira ibizigizigi byo kugira ngo atashobore gutora uwiwe mu gihe rero batanyarutse kuza kugira ngo bamurabire aho yagiriye ingorane urumva yuko icyo kibazo kiguma kiguma kiriho ariko rero muri rusange abanyagihugu barashoboye gutahura uko ni ukwimo rwateye igihugu cyose aricyo gituma rero leta itari gushobora kubwayo yonyine kugira ngo ikwire hose nicyo gituma rero yaciye yiyambaza inshuti abagenzi ababanyi kugira ngo baze gufasha mu rugo muri ibyo bikorwa by'ubutabazi
ako kantu rero muvuze muhereje ko ati yaciye yiyambaza inshuti yabanyi kugira ngo baze gutabara bafashe ibikorwa nimba atari banga Turikiya niyo yasabye Burundi kuza kwifasha canke no Burundi bwavuze ati reka tuze dutabare bari abantu dusanze dukorana imigambi itandukanye nimba atari ba
mu bisanzwe Turikiya yatanze itangazo imenyesha ibihugu byose byo ku isi by'inshuti ko yagize ibyago kandi Burundi muri ibyo bihugu by'inshuti burimwo barashoboye kubona ibibako ibiriko biraba haba mbonesha kure cyangwa mu bimenyesha makuru hanyuma Burundi buca burabanguka kugira ngo buze gutabara sinovuga yuko ku by'umwihariko yuko ari Turikiya yashoboye gusaba ko Burundi goza kuyifasha mugabo batanze itangazo baritanga ku bihugu byose cyuditse ika ku bantu bose baba banye
ahari
uvuga yuko Turikiya ariyo yasabye Burundi ko buza gufasha bwa Burundi bwaje gutabara cyo kimwe n'abanye
hama muri ico gihe mu by'ubutabazi nk'ubwo y'igihugu gisabye ikindi kuza gufasha ubundi bigenda gute ni igihugu ciba ko mu buryo bwo gutabara bari aba police 10 bari muri Turkey ubu bari ku minwe ya Turkey bari kwafashwa no Burundi bari kwafashwa nande mu mibereho yabo bari ngaho gutabara
mu mibereho ya misi yose bafashwa no Burundi hanyuma Turikiya nayo ikabafasha kubijanye nibikoresho uko nababwi murabona ko hari ibikoresho batari kuza bazanye ama mashini nk'ibindi byuma bikenewe biremereye batari gushobora kuzana ariko ku mibereho ni leta y'u Burundi ibafasha kugira ngo bashobore kubaho ku munsi ku munsi
ko twakiri na Thierry Mundende Thierry uratwumva Thierry uratwumva
ndakumva
uri akazina kawe ni Mundende canke Mundende uramba bari nyimba ndagasomye nabe ariko mbwira kugira gutanze mingene ndakavuga
ni Mundende
Mundende uhererega munde
Mundende uhererereye Kenya Nairobi
Kenya Nairobi akabazo kawe kwa ambassadeur Gerard haserukira Burundi muri Turkey Ankara ni yaherereye uturiko turavuga nakabazo kuri we
bo yakabaza kandi n'ese kubaza ujye muhanga mu byumwe
uwo ntiyabonetse kandi hasigaye iminota mike cyane aratwandikiye atubwira ko akazi kamufatiriye tuzomuronderera iyindi programme azim
akambaza ambasaderi nya kuba ambasaderi nta
yego
wenda nawe ya bo nakoresheje nyamugize nawe ya muri Turiki ndega umwaka afite numva ariyo iraye nini yicaye abantu cyane kuzonzi yatewe n'iki nk'aha mu karere k'ibiyaga yine gusanga kwizazanya ma biterwa n'iruka z'ibirunga nda namubaza icyate kugira ngo iyo nani igire kuri ya eshere nabonye akarindwi n'ibice nenga n'icyenda nimba atari umunani
ariko Thierry twakubwiye ko wewe aza kuguma mu vya diplomasi no mu bindi abona kumenyesha makuru hageze amaso nivyo bavugana n'abandi ba diplomate urumva kuza kubaza ngo vyatewe n'iki kiretse nimba guverinoma ya Turkiya ari cyatangaza ariko abahinga bo ngaho baratangaza ambasade bavuga cyo bacarateri ya nyamugige
aya kugeza ubu ntacyo baratangaza kugeza ubu ntacyo baratangaza ariko muri rusangi ni nyamugigima hanyuma icyayiteye ntacho baratangaza ariko nibaza ko abahinga bashobora kuvuga
murakoze cyane ugira umunsi mwiza mu ndende ngaho muri Kenya twakire na Marius ku yindi murongo wa telefone Marius ikaze muri muri sanga dusangire ijambo Marius uratwumva Marius uri kuri atwumva kwizera Marius uratwumva Marius twumva tutumvikanye neza Mugisha ikaze ku juri ya Amerika ni Marius cyangwa ni Mugisha Chanel uratwumva
ndabomba
uherega Chanel
je ndi mu cyitoke cha Rugombo mu Burundi
akabazo kawe kwa ambassadeur Gerard muri Turki
ego nyakubahwa ambassadeur ndabaramukije ego nagira mbatse kuri cyane iyo nyamugima yateye muri Syria no muri Turki ko tumba ariko ndasoma kare ndabura neza ko hari abantu n'umuse kubaturwa bagikomeye none ubwo ntibikenewe ko mbasha kukongereza ingufu kugira ngo bashe kurokora abantu ko nzirikaramo nabonye habaye decastrophe ibintu bikabomoka ibintu kabukuntu kugira ngo bagwize ingufu kugira ariko bashaka kurokora n'abandi baba bakiri ba denisari abantu nyinshi hama akabazo kagira kabiri nariko ndarabangirageza kuraba kuri tekinike cyangwa ubuhinga bakoresheje bari kubaka ayo mazu ko mbega ntibiba byaravuye kuri izo nzu ukuntu ziba zarubatse ugasanga zubatse mu buhinga budakwije izo nzu tukaba dufite utunenge twinshi ku buryo kuriya nyine zarabomotse rwose ku buryo zitandukano hasi ugasanga mbere na korona ugasanga yavunga gusa bari nk'umunyeka ntabwo nta buhinga bukeye bakoresheje ku buryo byabaye ku kuntu murakoze
ugira umunsi mwiza Chanel ngaho muri cibitoke cya Rugomba ambasaderi turasubije mikoro
yego murakoze cyane ku bijyanye no kongereza inguvu ubwa mbere nababwiye ko inzu zashoboye guhituka inzu nyinshi cyane hanyuma intara zikaba nyinshi nibaza yuko inguvu mu by'ukuri Turikiya isanzwe ifite abatabazi benshi eka n'ibihugu bitari bike byarashoboye kurumbika abatabazi ubu rero bariko baragerageza uko bashobora kose mugabo sinovuga yuko izo nguvu zikwiriye kugira ngo zishobore gukorera rimwe kugira ngo abantu bose batabagwe umwanya umwe urumva rero haguma hari hagahaze kuko ahanini usanga ari ibintu byateye igihugu kititeguye eka n'abatabazi batashoboye kuba biteguye ngo baze gutabara kuko no mu gutabara urabona ntibazira rimwe hazaharaza uko baronse uburyo niko baza rero muri icyo gihe kugira bongereze ingufu bashobore gukurayo abantu bose ikintu cyoroshe urumva baca bakoresha ingufu z'abantu basanganye kugeza ubundi baza yuko n'ukuri aho bageza baragerageza hanyuma ku kijyanye n'amazu uko yoba atari yashoboye kuba afite ubushobozi bwo kudahura n'ibyo byago nibyo hariho inzu zimwe usanga zigihagaze n'izindi usanga zarahenutse ariko rero nibaza yuko ibyo bintu by'ubuhinga ahanini ntibarashobora gushyira ahabona yuko inzu zoba zarasenyutse ko zoba zavuye ku buhinga buke zoba zarubakanye ariko nibaza yuko nabyo nyine bidashobora kubura kuko hari igihe inzu ntiziba zubakiwe umunsi umwe hari iziba zishaje cyangwa izindi zikaba ziri nshyashya urumva muri icyo gihe nibamara kugira itohoza neza niho bazoshobora kuvuga
Murakoze ambassadeur Gérard Bike bako muserukira Burundi muri Turukiya twashimiye cyane kuri kano kanya mu hajeje rya Amerika.
Murakoze cyane nanje ndabashimiye.
Ego dushimiye abo twafatikanije muhinga bw'ivyuma Nadia Taha. Ajoner Cornelius n'abandi bari kumwe bose kugira amajwi abashikira ameze neza. Diane n'ahazi nije nabategure nongera ndabashikiriza muri insanga y'ino munsi nsaba imbabazi ku muhinga atabonetse nemeye kuzomurondera mu ndwiza mukurindira mubandanye kuranirwa mu byo.